или Незвидя Америка. Izwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije inshuti mu duteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2019 kuri micro mwe nanje Fidel Niyongabo.
Sina sura kubona umwende gihugu gatonda yahohotewe hajya muri gasentare. Izi message zirakomeye. Mu minsi mike hari abantu bazobera abona babarungika ati nakanaka kanaka akadikara he tutahe.
Uwo n'umushikiranganji aje rw'ubutungane mu Burundi Emile Laurentine Kanyana agabisha bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubiramo imanza yantahangwa mu gisagara cha Bujumbura ko badahinduye kugerene bakora bagiye guhagarikwa mu kazi. Turavuga no ku nama mpuzamakungu ihuza abagwiza atunga batwara ibigo bya leta n'abatwara amahinguriro yigenga bavuye mu bihugu bitandukanye bya Afrika iri kibera i Kigali mu Rwanda, hamwe no ku bantu babiri bo mu muryango umwe bakomerekejwe na grenade batewe ku mugoroba wo ku munsi w'Imana ku mutumba Nyonza muri komine Kirundo mu Burundi. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru yo hirya no hino twateguriwe na magenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi.
Waramutse Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yaraciriye hagati urugendo rwiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yaho igisasu cya rokete giterewe mu gihugu ciwe kivuye muri Gaza. Netanyahu ejo kuwa mbere niho yatahukanye impano yahawe na Perezida Donald Trump ishobora kuzomufasha mu matora yimirije. Perezida yateye umukono ku rwandiko rwemeza ko imisozi ya Golan yeguki igihugu cya Israeli. Netanyahu yashikirije ko ico cemezo Trump yafashe gihinduye intsinzi ya gisirikare iba intsinzi ya kidiplomasiya. Siriya yagiriza ico cemezo cha Trump ku misozi ya Golane kwari gitero ku bwigenge bwawo. Israeli yafashe ako karere ko mu buraruko bushira ubuseruko ikatse Siriya mu ntambara yamaze imisi 6 umwaka w'1967. Ako karere komekwa kuri Israeli mu 1981. Icemezo cyafashwe na Trump gikuyeho politike y'igihe kirekire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu aho yahora yemeza ko imisozi ya Golani yanyazwe n'igihugu cya Israeli. Mushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yaragabishije Uburusiya ko Amerika itazorera amaboko mu gihe Uburusiya buriko buratera icuka kibi muri politike ya Venezuela. Ibimenyesha makuru muri Venezuela no mu Burusiya byatangaje ko indege z'intambara z'Uburusiya zashitse ku murwa mukuru Caracas muri Venezuela ejo ku munsi wa mbere zikaba zarimwo umutegetsi wa gisirikare w'Uburusiya hamwe n'abasirikare bashika ijana. Uburusiya kuva kera bwamye ari isomambike na Venezuela bukaba bushigikiye Perezida Nicolas Maduro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika 50 bishigikiye Juan Guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfata kibanza inyuma y'amatora yabayemwo impari mu mwaka uheze. Mushikiranganji Pompeo asaba Uburusiya guhagarika inyifato itubaka bakifatanya n'ibindi bihugu biriko birarondera kazoza keza k'abanyagihugu muri ico gihugu ca Venezuela. Tukiri muri Amerika kandi Uburusiya ejo kuwa mbere bwarongeye guhakana ko bwivanze mu matora yo mu 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mushikiriza manza mukuru adasanzwe Robert Mueller yemeje ko Uburusiya bwivanze muri ayo matora, ariko Perezida Donald Trump hamwe n'abamufashije mu bikorwa byo kwiyamamaza batakoranye n'Uburusiya kugira bumufashe gutsinda. Umuvugizi wa Leta y'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye imenyeshamakuru mu Burusiya kwivyagirije byo guhungabanya amatora bitagira ifatiro. Amatora ya Mula yamaze amezi 22 yasanze Uburusiya ngo bwaragerageje kuyovya abariko barakurikirana imyiyamamazo bwongera burahungabanya umudemokrati ariko ahiganwa na Trump Hillary Clinton, ariko ngo nta vyemeza by'uko Trump hamwe naho bari bafatanije bakoranye n'Uburusiya. Ibyo byashikirijwe n'umushiranganji w'ubutungane wa Amerika William Barr ku munsi w'Imana. Ishiramwe mpuzamakungu ni ejo kuwi kwa mbere ryaremeje ko abana 10 bari mu basivile 13 bishwe n'igitero giheruka ku cindege ya gisirikare ya Leta Zunze z'Amerika mu buraruko bwa Afghanistan. Abategetsi ba Amerika nabo baremeje urupfu rw'abasirikare ba babiri bagiriza abatalibani gukoresha abasivile nk'inkinzo mu bice binyegejemo. Iri iyo migwano rero yiyongera muri ico gihugu imaze guhitana ubuzima bw'abasivile batari bake mu mwaka wa 2018 abasivile bishwe n'abakomeretse bakaba bashitse ku 193. Umugwi w'abahinga wigenga ugiye gutohoza ingene aha muri Leta Zunze z'Amerika bemeza ko indege yemerewe guhaguruka ikaguruka inyuma n'inyuma y'indege zibiri zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 zagiriye impanuka zigahitana ubuzima bw'abari muri zo. Ubushikiranganje bujeje cyo gutwara abantu n'ibintu muri Amerika nibwo bwatangaje ishigwaho ryo mugwi w'abahinga udasanzwe. Amakuru yashikijwe mu ndwi heze yavuze ko ibiro by'inyamiramabi FBI byaha muri Amerika navyo biriko biratohoza ingene ukwemeza ko indege zemererwa kuguruka bigenda naho bica. Impanuka y'indege Boeing 737 MAX 8 muri Indonesia mu kwezi kw'indwi hamwe niyakurikiye yo mu rugo bwoko nyene bwa MAX 8 mu gihugu cha Ethiopia mu ndwi heze izo zose uko ari zibiri zahitanye abantu bose 346 bafiriye rimwe.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho umushikiranganje w'ubutungane Emero Rantine Kanyana agabisha bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubira mu imanza ya ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura ko badahinduye kugene bakora bagiye guhagarikwa mu kazi. Mu kiganiro yagiranye ejo kuwa mbere nabo bacamanza umushikiranganje Emero Rantine Kanyana yashikirije ko abo bacamanza barya igiturire birenze urugero. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Inyuma yo gushikiriza ingorane bafise z'ubukene bw'ibikoresho mu kazi kabo ka misi yose harimo n'amategeko, bamwe mu bacamanza bo muri sentare isura nk'imanza ya ntahangwa batunzwe gatoke n'umushikiranganji w'ubutungane Emelo Rantine Kanyana avuga ko inyuma y'amatohoza yakozwe n'igisata cy'ubutungane basanze hari abacamanza karuhariwe mu kurya ibiturire abahawe gasopo kurusha abandi nabo mu masentare y'intango ya Buterere na Kinama.
Aha rero nta nkuru zirimo sivyo, hariya ni umbyeyo ni mu Kinama. Aha ni urabona mu Kinama hariyo umugabo umwe n'abagore bane, umugabo umwe n'abagore bane mwambone. Ariko iki ibiturire biribwa muri sentare ntaba benshi, nta numwe mvuze muri mwebwe kwizira ntaje uzondenge ry'umunane nimbara uyu mugabo abijya byose bare wumva bakore navyo mugabo icyo bikoze. Ndabasabye nshimitse mure bakenyezi ega ni batanu ku mugabo umwe mugende uno munsi musinye mwemeye kuhindura ibintu sine sura kubona umwende gihugu gatonda yahohotewe hajya muri gasentare. Izi message zirakomeye mu minsi mikeyi hariho abantu zo zirabona babarungika ati nakanira kanaka akazi karaheze itahire ngo rariye muja kwitwara mwonone ya bene gihugu burya rero nuko bimeze. Mwandike rero asoje na classe mu madosiye rwo uno munsi akaboko gahagatse ufite kareka n'ufite kagufi nta wonzi mugabe icombo nacyo nuko bitari ko biragenda neza.
Ubona ko abo bacamanza atanumwe yarafise uburenganzira bwo kugira icyo ashikirije kuvyo bagerezwa umushikiranganje w'ubutungane abasaba kwikebuka atari uko bakaduhagarikwa mu kazi. Umushikiranganje w'ubutungane umufasoni Kanyana yatunganije urwo rugendo ku bacamanza bakorera mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura mu gihe hari ikindi gikorwa ubutungane buri ko burarangura muri ino minsi. Icyo nacyo nicyo kurekura abanyororo 300 baheruka gutezurirwa n'umukuru w'igihugu. Benshi bibaza ryari iryo rikorwa rizotangura. Emelo Rantine Kanyana atanga inyishu
mwarabonye yuko twari twashikirije yuko
ya dutangura igikorwa ubu turiko turegeranya uburyo ko murabizi neza yuko bajya batashe si byiza ko twari kurira mu barabara turabafasha tukabatwara n'amamodoka ari gushika ku mvuga mikuru ya makomine bavamwo tukabafasha kugira ngo tubashikirize mu kibano ku mutumba mu ikomine bashobore kubaho neza ntihagira umuntu aguma bintu rero ni igikorwa gitegurwa ubu turiko turabikora twaranabihejeje hasigaye yuri uko izo modokari tuzirunge kamwe hose kugira ngo babatware ubikorwa fizera yuko kundwa itangura nko kuwa gatatu abatahi muhira bazoba ariko barataha
mu gisata cy'ubutungane hanavugwa kandi ifungwa ry'abana babigeme b'abanyeshuri batatu bo mu ntara Kirundo abo baheruka guhagarikwa gerezwa kuba bafutanganyije ishusho y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza inyuma yaho hari abagize imesi bavuga ko abo bana bahohotewe umushikiranganje w'ubutungane ashikiriza gishasha kuri abo bana
murabona ko bikiri mu matohoza sinovuga ngo bararenganijwe canke ikiboneka cyo no kwicaha cyakozwe ko amafoto yagenewe umukuru w'igihugu baya bitse ku bintu bitari byo uwabikoze rero mu gihe batamusanze akiri ko arabikora bica bijya mu matohoza niko bigenda nubwo rero abana benshi bari bafashwe hama harasigaramwo bakeyi babona yuko bahariho ivyemezo ariko abatwa subira numvise yuko muri parquet général pira cour d'appel d'Ngozi hoba hafashwe ingingo yuko abana botezurirwa bagasubira mu bijyango hama matohoza kabandanya ico novuga rero kuri ibi bintu nuko kuvyukuri bajya abana babo cyangwa batababo ikiboneka cyose nuko hari habana batagira ico bibanga rero uno munsi abavyeyi barakwiye kugaruka ku ndero y'abana bakaza bigisha ikizira bakamenya yuko hari igitirigwa
ubushikiranganje bw'ubutungane bumenyesha ko ingendo nk'izo zigiye gukorwa mu masentari yose asubiramo imanza ari mu gihugu no kugira abatakaranga mutima kumwunga bagaruke ku murongo atari uko basubirizwe mu kazi Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi dukubitira mu Rwanda hi Kigali hakoraniye inama mpuzamakungu ihuza abagwiza atunga batwara ibigo vya leta n'abatwara amahinguriro yigenga barenga amajana indwi bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika intumbero y'iyo nama irimwo n'abakuru b'ibihugu n'amareta no kuzamura ubutunzi n'iterambere muri Afrika n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Cave niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame niwe yuguruye inama y'iminsi ibiri yavuze ko abatwara ibigo amahinguriro amashyirahamwe y'ubudandaji abahinga mu by'ubutunzi n'iterambere baba bikorera utwabo canke abegamiye leta bose babwirizwa gukorera hamwe kugira ngo umugabane wa Afrika utere imbere
Overall what we need is much more business activity
Icyo dukeneye imbere ya byose n'ubudandaji butere imbere Igitsata cy'abikorera twabo n'inzego za leta babwirizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bahinyigisho n'imyimenyerezo ugwaruka kugira ngo rugire ingufu n'ubumenyi bwo guteza imbere ibisata by'amahinguriro ubuhinga bwa none n'ibindi Afrika yacu ni nini kandi iratunze tubwirizwa kuyigira ya mbere muri byose tugakora kandi tugahingura ibintu by'akamaro bikomeye kandi bikenewe ku isoko naho byo dutwara uburyo bwinshi gukorera hamwe mu gisata cy'ubudandaji butagira imbibe n'uruja n'uruza rw'abantu nabyo bizogira ingaruka nyinshi nziza ku banyafrika bo muri kazoza cyane cyane urwaruka
for Africa's future
imbere y'abantu barenga 1,508 barimo abakuru b'ibihugu bane abashikiranganje 30 hamwe n'abagwiza atunga barenga 700 bo muri Afrika Perezida Kagame yavuze ko Afrika atacu yaribuze kugira ngo itere imbere kuko iheruka no gushiraho amasezerano agenga isoko rusange rya Afrika akongera korosha uruja n'uruza rw'abantu ayo masezerano yasinyiwe i Kigali ku mwaka uheze amaze gutegwa ku mukono n'ibihugu 21 gusa ku bwa Perezida Kagame nubwo biruko ayo masezerano ntacho azoshika ko ibihugu bihana imbibe bidakoranye neza mu kiganiro cyamuhuje na perezida wa Ethiopia nawe yitabiriye iyo nama n'abandi perezida Kagame yatanze akarorero ku bibazo biri hagati y'igihugu ciwe n'Ubuganda byatumye urudandazwa rudindira
we had containers leaving Kigali going to Mombasa were held in Uganda for 5 months
ati hari kontinere z'amabuye y'agaciro zava mu Rwanda zija mu Mombasa muri Kenya zafatiwe mu Buganda amezi 5 twabajije abashinzwe imisoro hano batubwira ko atakibazo zari zifite babaza bagenzi babo mu Buganda nabo ntacho bababwiye kubajije impamvu badufatiye izo kontineri bakavuga ngo inkingo zafatiwe ahandi hantu ngo ubutumwa bwo gufata izo kontineri bwavuye ahandi ngo ntidushobora kuzirekura hari n'abantu bo muri Kenya bari bavanye amata mu Rwanda nari kontineri zabo zafatiwe mu Buganda kugeza ibihumbi by'amalitiro y'amata apfuye murumva ko iyo politiki itagenda neza n'ubudandaje buhagirira ikibazo Perezida Paul Kagame yemeza ko Ubuganda busa n'ubwabwiye abanyarwanda buti ntitubakeneye dufite amajana y'abantu bo mu Rwanda bafashwe bafunzwe amezi n'imyaka mu Buganda ataco bagirizwa bataranaburanishwa n'ubutungane ahubwo bagerekeranye mu mabohero gusa nta numwe yemerewe kubabona nta nabashingwa manza eka n'abaserukira u Rwanda ntibemerewe kubabona twarabibwiye abategetsi b'u Buganda akatari gake tuti nimba hari abakekwaho ibyaha bitandukanye nibahanwe yisunzwe amategeko ariko ziko bimeze ibyo bitanga ubutumwa ku banyarwanda buvuga buti ntimuzi hano mu Buganda niko abaganda basa nuko bariko baratubwira kuri iki kibazo u Buganda ntibosiba kwagiriza nabwo u Rwanda ko arirwo nkwezi y'amarere ko gugaye imipaka uruja n'uruza rw'abantu rugahagarara u Buganda buhakana kandi ko atamunyarwanda n'umwe afungiweyo atacu yagirizwa bavuga ko abo barafashwe bose bari mu minwe y'ubutungane kandi ko imanza zabo zikurikiza amategeko bukagiriza nabwo u Rwanda ko rushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu u Rwanda rukavyamirira kure na Perezida wa Ethiopia yagize ico abivuga ko yatanze akarorero ku ntambara igihugu ciwe cahozemwo na Eritrea vyanatumye imipaka y'ivyo bihugu yugagwa imyaka irenga 20 Perezida wa Ethiopia yavuze ko bavuye basanga atahovyo bashikana bahitamwo kumvikana imipaka irafungurwa yahanuye u Rwanda n'u Buganda navyo ko vyokumvikana muri inama nta numwe ya leta y'u Burundi canke y'u Buganda yagitavye kiretse woba atwara ihinguriro ryigenga yoba yitavye ku giti ciwe nubwo abitavye iyo nama babona ko iterambere rikomeye ribwirizwa gushingira mu guhanahana ibidandazwa biciye mu miryango y'uturere nka yase n'igindi ibaye mu gihe imipaka y'u Rwanda n'u Buganda ku ruhande rumwe ndetse n'u Rwanda n'u Burundi ku rundi ruhande hakiri ibibazo haraheze imyaka hafi itatu u Burundi bwarahagaritse ibidandazwa byose cyane cyane ibiribwa byava muri icyo gihugu bija mu Rwanda ndetse n'imodokari zunguruza abantu nizikirengana imipaka y'ibyo bihugu bibiri buheruka inzego za gisirikare z'u Rwanda zabiye abanyarwanda ko boba bararetse gusubira kuja mu Burundi kubera umutekano muke ku mipaka y'ibi bihugu hagati y'u Rwanda n'u Buganda naho Perezida Kagame yemeje ko ataruja n'uruza ruhari kiretse Perezida w'u Rwanda n'uwa Ethiopia bitavye iyo nama harimo kandi n'uwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi n'uwa Togo Faure Gnassingbe Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kuba kurikiranye ibiganiro by'ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu Rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri Facebook adrese yacu ni radio yacu watwandikira kandi kuri email kuri radio yacu @gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931 turagutumiye
Mucamanza muri stentare nkuru ya Gasabo mu gisagara cya Kigali ndi yaburanishije urubanza rw'iyungururizo ihinguriro ry'itabi ryanya kwigendera Sinapol Rwigara riregera gutesha gakiro cyamunara yakozwe ku matungo yaryo. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Izi nzitizi zatumye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ataburanisha urubanza mu bujurire abanyamategeko bane barimo babiri bunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana bazihurijeho. Ariko cyane ku nzitizi y'ibura bubasha ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru rwaburanishije uru rubanza ku rwego rwa mbere. Babimburiwe na Maître Fatuma Mukakibibi wunganira Maître Vedaste Habimana wabwira urukiko ko urubanza baburana rushingiye ku bucuruzi. Yavuze ko rwagombaga kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe. We na bagenzi be bavuze ko niyo urubanza rw'ubucuruzi ruburanishijwe mu nkiko zisanzwe, ikiburanwa kiba kigomba kuba gifite agaciro kari munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga, mu gihe baburana akayabo gakabakaba miliyari 6 z'amafaranga yishyuza uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited nk'imisoro. Maître Jean-Dieu Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko ikirego gisaba gutesha cyamunara gitangwa ku rukiko rwegereye aho cyamunara yabereye. Yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza kuko rwasanze rubifitiye ububasha. Maître Pierre Munyangabe wunganira MM&RGD Limited yatsindiye cyamunara nawe yatanze inzitizi yo kutakira ikirego cy'uruganda PTC. Yavuze ko uruganda PTC rwajuririye uru rubanza rutabifitiye ububasha. Yavuze ko uruganda PTC rutagombye kurega rukoresha iri zina kuko ngo ryagurishijwe muri cyamunara ya Fond de Commerce. Yibukije ko iyo cyamunara ireba kugurisha ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda. Asubiza kuri iyi nzitizi Maître Rwagatare wunganira uruganda PTC yabwiye umucamanza ko bareze basaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo ya PTC. Yavuze ko nta wundi wagurishirijwe imitungo utari PTC bityo ko ari nayo ibifitemo inyungu zo kubiregera. Maître Baje Nibyiringiro nawe ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana yabwiye umucamanza ko izina PTC ritakiriho. Avuga ko uru ruganda rwari rufite n'abanyamigabane bityo ko iyo ruba rukiriho nabo baba baratanze ikirego. Mu mvugo isa n'itari kure ya mugenzi we Maître Jean-Clément Gatera wunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yasabye urukiko kuzasuzuma niba kugeza kuri ubu hari icyo uruganda Premier Tobacco Company Limited rushobora gukora muri iryo zina kikagira agaciro kuko ngo izina ryabo ryagurishijwe. Asubiza kuri ibyo byose umunyamategeko w'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara Maître Jean-Dieu Rwagatare yasobanuye ko impande bahanganye zirengagiza ikiregerwa ko ari ugusaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo y'uruganda mu buryo avuga ko buhabanye n'amategeko. Nawe mu gusa n'uwumvikanisha ko PTC ntaho yagiye yavuze ko sosiyete y'ubucuruzi ifite uburyo ijyaho ikagira n'uburyo ivaho, yavuze ko itavaho ari uko bayigurishirije imitungo muri Fond de Commerce. Uretse kuba izi nzitizi zazamuwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara rwajuririyemo ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara y'imitungo yarwo, ubundi ibi byari byaraburanyweho ndetse umucamanza ku rwego rwa mbere akabifataho ibyemezo. Impande zatanze inzitizi ni nazo zatsinze ku rwego rwa mbere ariko zigeze zijurira ibindi byemezo byafatwaga muri uru rubanza kuri izi nzitizi zongeye kugarura. Cyamunara itavugwaho rumwe ni ya Fond de Commerce y'uruganda PTC yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 aho kampani MM&RGD yegukanye cyamunara kuri miliyoni 75 z'amafaranga. Uruganda ruregera gutesha agaciro cyamunara rukavuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko ba nyiri imitungo batamenyeshejwe igihe yari bubere aho yagombaga kubera n'igena agaciro ry'imitungo. Umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali yanzuye ko uruganda rutsindwa maze ategeka ko cyamunara igomba guha mukwiri kuko ngo yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekana icyemezo ku nzitizi zatanzwe. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
mwana nyakumiriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi abantu babiri bo mu muryango umwe barakomerekejwe na grenade batewe ku mugoroba wo ku munsi w'Imana ku mutumba Runyonza muri komine Kirundo. Abantu bahatswe kugandagurwa bavuga ko bubaye ubugira kabiri batewe grenade. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Hagati y'isaha imwe n'inusu n'isaha zibiri ku mugoroba w'ukuru w'Imana niho humvikanye grenade iturika ku mutumba wa Runyonza. Icyo kigwanisho cyatewe umugabo azwi ku izina rya Sabintore w'imyaka 57 na mushikiwe batashe bavuye kwitsa akanyota. Uko ari babiri twabasanze ku bitaro bikuru bya Kirundo aho bariko baravurirwa ibikomere cyaho iyo grenade yabafashe.
Bagenda nyine turi abantu bane harimo umwe n'uwabo n'uwo na muri muhungu wiwe nanjye. Abo babiri bari imbere yanjye tugeze ahantu hepfo y'umuhanda w'umugabo witwa Bahanda jena inzi karu rugi wababa jitze mkuru tu hivi sise kucha njene nungichinu kila tulipe ndabi nyuma sango mugawa ya agui na anje nihoja chanishangawa njene kutu changenda ni ukanga mahi la wali mbele anjiraza achini mfuzi nduru sani nore ya agui ya mazagu
iyo gilinata yu guru ye konu nani tuwa tuwa hanya katambre hanyuma ndayu umbe sensa ndakuwa nchanjama hasi yami hasi niho uyu nawe bachi bachi tera uyu yaswe uyu mdama yaswe ya chewu kala sabukatu elegani mteri nduru ati umu ati sabi nho baramu yesu
uyu mugawo ye mezako hala wali wagize imisi bamwe agiriza kuroga
ati mbega bijya bintu mwifuza ko bijya bintu mwifuza ko abandi mubashira mwivu mwe ntawo bashira mwivu wa muwonda taramu ati haja ati naho tuzohora n'ishuri ku nama barika ngo mwebwe ngo tujye ngo twarabimenye ngo mwe murabarote ngo mwe murabarote niyo minsi hani batako ntani ndiheze bacha bantera je ni bataku no umuntu wode naho yo bari mu murabo bantu banteye ko amade kuvuga ati mwe mwe murabarote ati nimuto n'ishuri
Nsabi Ntore amyesha ko bugize kabiri asuwe kwitwa atewe grenade ibi biremezwa na mstaneri wa komine Kirundo Miburo Jean Claude
umuhezi n'ubundi bari bayihushye kuyimutera mugabo ntiyamufata bamwagiriza uburozi ariko icyo gihe twa twagiye twasuka ishaka nama twahanye ibyo bintu byo kwagiriza n'uburozi mu bihagarike Mwenye mwishika jisuri ino, kichuburozi, wajijumonu burozi, utazi kwa roga ni wetuzo ufata. Tijo vini mwishika hakariki.
Hawa imana Eliasi, mwemwe mwatuware wa hasi, kubwe gugwa gachimbiri, hatuwari kwa uyarae ateu. Hale mezako, yagishi juwe ina manaba mge mwanya gihugu kugira abajimbere mu mugambi wo kwica uwo yagirizwa kuroga
umugambi udasubira bamaze kugira kumageza ibintu bintu by'uburozi barashatse ngo tumwe cyo ndanga barashatse ngo ikonde tumwe cyo baratura kubera ntaje mako kagwe kabo hanyuma cavuga yuko nagarisha igiki mu rozi nange ndumurozi umuhungu umwe yitwa Kanyambujira yaciye ntukira mu bantu kunaje muri mu rozi ngo nange ndumurozi kugeza rero nubu abantu batwe bagomba tukuka nkako ibamendo amabanga ido bace bangwa bashatsuza niwo muntu ari abirimo bamenduye nka 10 bibitabi bejo nyene mwizo ama rero bimaze kugenda ko nyene uwo muhungu urumva iko yoba yararoze ubwa mbere na mudasura ubwa mbere yaza bigira bibe nka hijya yeje yagenda nyinkona avuga mu kabare ngo ubu ndaje ndagira inka zitagira amahembe kuzinkunga nejo mu gitondo nyengera bisubiramo
uwo yahora n'umutware yemeza ko yakuwe mu mabanga yiwe imbere gato yuko iyo grenade itegwa amenyesha ko habaye no kwica amatwi kuri bamwe mu bijyanye no gutabara ngaha musante wa komine Kirundo aragabisha abanyagihugu bo mu runyonzi
babwiye nuko hari abatari gutabara ndavuga ati singero nziza gerageza ikintu kibaye ku mutumba mutabarana ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima wo kubana neza takuba barabigize bisubire ko nibasubire kudahurura ubwabo nibaze ko bitosubira ari ikintu kibaye ku mutumba rubane ti kuko muhururanye n'uwo mwasi yoba yaje kubatera maja kumufata kimuka kubona isaha imwe umuntu ateri icuma cyane grenade ntitumumenye kira kamara maza hanyuma rero tuzoca tubafata mwese kuko baza bari muri mwebwe
uwo mutware amyesha ko abantu munani bamaze gufatwa kumvu z'amatohoza kwagirizanya uburozi bigize iminsi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu hirya no hino mu ntara ya Kirundo ukwezi guheze uramatari w'intara ya Kirundo yaragize ingendo mu makomini atandukanye ahimiriza abanyagihugu guhagarika ingendo yo kwagirizanya uburozi ku zindi nyungu ni mu gihe hari n'imiryango yari imaze guhitamo kwimukira ahandi ku gutinya kwitwa n'ababagiriza uburozi rimwe na rimwe biturutse no ku matati y'amatongo nk'uko byibonekeje muri komine ya Bugabira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio Ijwi rya Amerika radio ya Njuti mwese na kurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteruza amatwi ndimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.